VOA. Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Shote mwumva radio Ijwi rya Amerika ndabaramukije aho muri hose hano muri studio gatanu muri kumwe na Eugenia Mukankusi. Mwese rero ikaze kuri radio yanyu radio Ijwi rya Amerika. Iyi gahunda tuyibagezaho buri munsi kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru kuri radio Inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu no ku Ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2.
Amashure amwamwe ayobowe n'abadafise impamyabushobozi mu mwuga wo kurera ahubwo ugasanga bashigwaho hisunzwe imiryango ya politiki bakomokamo ikaba rera ingendo ikwiye gusezererwa.
Uwo ni Victor Ndabaniwe mumbabarire urongoye sendika y'abarimu mu Burundi asobanura kimwe mu bibazo bituma uburezi butagenda neza mu gihugu. Iyi nkuru rero hamwe n'izindi twabateguriye zirimo yerekeye imiryango yo mu ntara ya Mwaro yasenyewe amazu kugira ngo kubakwe ibarabara rihuza iyo ntara ya Mwaro n'intara ya Bujumbura rirare irira ayo kwarika turaza kuzigarukaho mu kanya ku buryo burambuye muri aya makuru yibanda ku Burundi.
Gusaba ko utorerwa umuti ubusumbasumbane bw'imishahara ku bakozi ba leta ni kimwe mu byaranguwe na sendika Sinatefe uwirongoye ashima ko biriko biratorerwa umuti bidaciye mu ngimba. Victor Ndabaniwe arongoye Sinatefe asanga ariko hari bamwe mu barongoye amasendika bashira imbere ibyo guhagarika akazi no kuja mu myiyerekano. Uwarongoye Sinatefe avuga ko naho babifitiye uburenganzira boshira imbere ibiganiro.
Ugiye kuraba intambwe tugeze ku uyu munsi abaserukira amasendika baratahuye by'ukuri ko ubuserukira sendika adakwiye kuja ahabona ari uko hageze guhamagara greve, adakwiye kumva ku maradiyo ari uko agiye guhamagaza greve. Hariho iyindi mirimo amasendika dushobora gukora yofasha mu iterambere ry'igihugu, yofasha mu iterambere ryabo tujejwe. Ari nacyo gituma rero navuze nti inzira yo guhagarika akazi ni kigwanisho cyane mu muntu yikorako mu gihe izindi nzira zose zo gutorera umuti ku bibazo cyawe biciye mu mwumvikano zananiranye.
Muri icyo kiganiro kubamenyesha makuru umukuru wa sendika Sinatefe yadonye urutoke ku itangwa ry'ubuzi mu gisata c'indero. Victor Ndabaniwe yavuze atarya umunwa ko hari abahabwa ubuzi kubera imigambwe barimwo kandi batabishoboye, asaba leta y'u Burundi kubikosora akazi kagahabwa ababishoboye.
Mu bintu bituma ubumenyi n'indero bigenda biratituka harimwo ikibazo kijanye n'igenwa ry'abayobozi b'amashure batabifitiye ubumenyi buhagije. Amashure amwamwe ayobowe n'abadafise impamyabushobozi mu mwuga wo kurera ahubwo ugasanga bashigwaho hisunzwe imiryango ya politiki bakomokamo ikaba rera ingendo ikwiye gusezererwa hakashigwaho abayobozi babinonosoye ibijanye n'ivyo kwigisha kandi bafashe umwanya wo gutegurwa bikwiye.
Icyo kiganiro kubamenyesha makuru kibaye inyuma y'aho ubushikiranganje bw'indero bufatiye ingingo yo guhagarika by'imfata kibanza inyigisho z'inyuma y'amasaha y'ivyigwa kuri Dura Forosema mu Gifaransa. Urongoye sendika Sinatefe asaba ko itegeko rigenga ivyo vyigwa ryojaho vuba kugira bisubire gutangura. Ikindi warongoye sendika Sinatefe asaba nuko ubushikiranganje bw'indero bwotegura neza abakoresha ibibazo vya leta. Victor Ndabaniwe afatiye kumanyanga yibonekeza mu ikoreshwa ry'ibyo bibazo bimaze kugaragara ko vyibwa asaba ko hogira igikozwe.
Byinshi bigaragarira ejo bundi mu kigoro kadasanzwe aho ku kibazo cyatanzwe mu kuja mu ishure ry'akarorero byatwitaye Ecole d'Excellence ubushikiranganje bwashoboye gutera intambwe bukagira kigoro bugakurikirana bugafata by'ukuri abantu bagerageje kugira ubusuma buboneka ku bana baba 40 mu gihe hari hiteze kuronderamwo abakandida badashika amajana 3. Uce bibaza ari izikonkuru twatumwe turabona zikoreshwa zikeneye abana bazunguruzwa barenga 100,000. Byumvikana yuko rero hari utunenge twinshi turanga icyo gikorwa, hari aho ubusuma bwinshi ba muri kino gikorwa utigera butohozwa ngo bwongere buhanwe. Aha rero tugatera kamo ubushikiranganje guhindura uburyo iki kibazo cyahora gikorwa ntihagire abasubira gusiriveye ikibazo mu ikomine bavukamo.
Kuri wa sendika Sinatefe asaba kandi leta y'u Burundi kuduza gahamba gahabwa abakozi ba leta barungitswe gukorera mu gihugu hagati no hanze y'igihugu. Fred Domission mu Gifaransa Victor Ndabaniwe avuga ko kadahuye n'ibihe kandi kadafasha umukozi yarungitswe ku kivi kuzana umwimbu ushimishije. I Bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika.
Evariste urakoze kuri iyi nkuru. Mu Burundi rero urongoye sendika y'abigisha Senatef yiyamiriza itangwa ry'akazi mu bakozi bo mu bushikiranganji bw'indero ni muri Minisiteri y'Uburezi hisunzwe imigambwe. Ni Victor Ndabaniwe wabivugiye mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru. Mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka akaba yari ahari adutegurira iyo nkuru. Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ibiganiro byacu birakomeje. Imiryango igera kuri 36 yo mu ntara ya Mwaro yasenyewe amazu kugira ngo hubakwe ibarabara rya kaburimbo RN 18 rihuza iyo ntara ya Mwaro n'intara ya Bujumbura. Rirare irarira yo kwarika irinubira ko itarashumbushwa nk'uko yabyemerewe, ubu rero ikaba itagiraho yegeko musaya. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika mu ntara ya Mwaro Raisa Liliane Inamahoro yateguriye inkuru.
Iyo myidogo ahanini ifatiye ko benshi mu babomorewe gushika ubu atamuzibukiro bararonka kuva mu kwezi kw'indwi k'umwaka uheze aho amazu yabo yabomogwa. Kuri 36 babomorewe aha muri komine Kayokwe abadashika igice nibo bamaze kuronka umuzibukiro. Abanyagihugu baha bababazwa n'ubuzima bugoye basigaye babayemwo. Albert Ntukamazina yabomorewe urupangu rwose avuga ko atagifisa yacira nayamira.
Aha mubona duhagaze n'ahari parasezi wanje amazu chambre zitandatu imetri 185 mugura nako twomotse twagiye ubugushika busingi yonje najeyo umva nkubonye bo mpangije ubushika zino saha agwa bavone nsohoke ngo ndamahera y'inzu umva mwene nzara ku musohora kose ndahaye mahera nshaka kurenza uranje mbamo uru nta nshaka kuyakora na hamwe ubonye mwene nzira mugira nti ndindira gatoyi n'ivyanka naho tusosaba utungane utwumvirize shaka nsohora ntagira yonja ndinda ndumunze ubukiro nshaka kubaka nani nzu yanje nshaka kubamo sose twavyise ku rembo rya sojea kubaza kugira twumvirize mugamo stara nshaka tubuza ati numurindire twanze tuvyishize twumvire nta nyinshi gushika zumunsi turaronkarera
kukaba nkako umuntu yitegereje ku mpande z'ibarabara biraboneka ko ahahoza amazu n'ibibanza by'ubudandaji ubu hasigaye imbuga. Abo babomorewe amazu babandanye bavuga ko batangazwa no kubona bamwe muri bo bararonkejwe umuzibukiro abandi bakababwira ko boguma barindiriye. Aha ni mugiye kuva mu kwezi kw'icenda k'umwaka uheze harabace bayaronswa bidatevye. Ivyo bikunyugwa nuko bitegerejeho ibikorwa bigeze vyo kubakira ibarabara bashobora kuzokwibagigwa.
Uravyo igihe giheze ni kirekire twaba twishuza ngo zorwa kwa batanu ngo rindira indwi imwe wendera mu kwezi kuza gushana no munsi.
Hambavu ya babomorewe amazu hari nundi mugwi ugizwe n'abarimyi uvuga ko agize agahombo kanini kuko amatongo yabo yo kurimamwo yatwawe n'ibarabara. Aba barimyi babwijwe rya Amerika ko biranze no kuguma barindiriye kuronswa muzibukiro amasa gahera mu nzira. Bamwe muri bo batinya ko bagiye kwicwa n'inzara. Mariko Ntunzwe nayo umurimyi yo kumutumba Kibogoye avuga ko atamucukuye babifise ko
kabara twanditse n'igikumo twaragiteye twararindiriye twarahebuye muzibukiye uwo murima wacu wagiye twarabuze ikintu kidusirukira kituvugira n'uko wumva yuko nahonde cyane iminda yashobora kunera kubera umurima barandi wari kwa kimisereke.
Kuri iyo myidogo y'ababomorewe bo ku mitumba Gihinga Bisoro Kibogoye na Saswe musitanteri wa komine Kayokwe François Nkundwa avuga ko ico kibazo c'abatarashikirwa mu kuronswa indishi kiri mu mino y'ubuyobozi bukuru bw'amabarabara.
Murabona nk'umuntu yarasanzwe aba kwibarabara akabomoregwa acagenda gupanga adafise uburyo vyumvikana yuko uko imisi ihera aguma afise ingorane z'uburaro. Turabona yuko hariho ugukwega maguru nico gituma roje nagomba gusaba abajejwe gukurikirana ivy'amabarabara kane ari nabo bashika muri ca kigega kijejwe gutanga iyo mfashanyo na leta nyene biri kumwe ko bokora n'ingoga kandi nabo bantu bave mu ibarabara hakirikare kuko turabona ko muri iki gihe c'imvura ari ngorane cyane kandi natwebwe baradushikira kubira bakatubwira yuko bababaye.
Amakuru dukura mu buyobozi bukuru bujejwe amabarabara ari nabwo bwegwa n'aya madosiye y'inshumbusho avuga ko ico kibazo bakizi barindiriye uburyo buzotangwa mu bushikiranganje bw'ikigega ca leta kandi ko bitegekanijwe kwa zoboneka muri aya mezi abiri y'uyu mwaka utanguye. Hambavu ikibazo c'imizibukiro kigiteye ingorane mwemenye ko abantu bashika batanu bamaze guhitanwa n'amasanganya abera kuri iri barabara RN18 atewe n'umuvuduko kuva ari gitangura kubakwa nk'uko makuru dukura mu gipolisi ahimwara vyemeza mu Kayokwe mu ntara ya Mwaro iri hagati mu gihugu Raisa Lilian Inamahoro ijwi rya Amerika.
Raisa turagushimiye kuri iyi nkuru abakomeje kutwumva mbibutse ko mukurikira radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mbibutse kandi ko ijwi rya Amerika ribagezaho amakuru arambuye avuga ku isi isamo ya n'igice zo kumugoroba ni mukanya rero muze kwa muri ku radio yanyu umwanya ukurikira n'uwo kiganiro muri kirukuri.
Muri kirukuri. Gaso, ingo toba herikezi.
Nivyo,
mwagi tukee. Ego, miba ingo mga.
Mwagi tuja.
Mariza tulamuwe vyabona.
Ego.
Tulamizi neza kwa tabu geni yigeza gira na chondo.
Tulamizi.
Nitu shumara kwemera kwa giri kinu na kima kiza kima tomeru. Kima tomera maria jianyo. Never, never.
Ibyabona nisikwe mgenyeni.
Zara fuye weekend a good.
Wesha chondo.
Sabwe kwa.
Aniyo masaha ona kugiye witabi yako. Icyaga ukune.
Muramba biranya kuba havyangoye. Harutunje tuntu nariko ndirukamo.
Aba rero wiceritse ngaha wibaza ko batakira icyo bakora.
Muramba bariya n'ukuri muramba bari.
Bon. Nubura cemeza ko Mariza n'umugore wawe.
Naneganya kuba hanoreka kuvyemeza. Kandi narababwiye ko ari we twambikanye impeta.
Ubwo urakomereza umutega cyane. Cyane baza ko akuye kujana mu bitaro by'abastadi. Nukuri.
Rya gushavura she, rya gushavura. Mureke ntacu no musi kinyuma kirakubitirwa hashashe. Chondo. Chondo,
sabwe.
Mu bisanzu rupapuro rwa acte de mariage wazanye warukuye.
None ga yimwe harahandi hantu nari kurukuye.
Hehe,
narukuye mu commune. Nene ntimwabisomye ngo murabeganya kuba.
Umviriza rero she. Uranyumva neza
ndabumva
eh aha nitwaje gufyina ubimenye mbwira ningoga aho wakwira no rupapo
narukuye hagende bandikira abageni irusange
eh urumva gashye
namwe murabyumva ko batari kurumpa batabona ko twagize ubugeni
mbega chondo chondo
sa
uratsi kuri kufyina hafi iki aha rebe ibintu birashaka gukomerana eh uranyumva byose twarabitohoje kandi twarabimenye
oyaje urumva kadede urumva jewe
bon umvirize warabeshe cyane ntiwabeshe ngira
mu bisanzwe narabeshe
urumva gashe donc warahagurutse neza kugatumbira usangi uje kuvuga ibinyoma ngaje
ne vraiment hein byarashitse
eh
mushaka mumbabarira
utiki gacho tukubabariye wewe ahubwo ndugira ni soni ico kibeshi
she reka gutukana ndira gutukana s'il te plaît ndagusaba
nda umve chondo kubera iki waje kubeshira mariza hari cyo mupfa
reka no kuri ntacu
mumbarize nyakuba mumbarize vura
ni hamwe nyene nyakuba biragoye mutamu
biragoye ibiki bigoye ngira nwa bigutumye
ega kandi kuri ntanwe yabintu
oya none mbira sivyo wabitumwe niki sivyo tuvumbikane kuwera aha birakomeye mbe waruzi ko fote mwanyaje ihanwa n'amategeko chondo warurize
mu bisanzwe jewe n'ukuri Mariza naramukunze kuva kera ndamupfira
ngo wifira bagafuta nkunzura
hama nyine mfani soni ndatinya kumwishuka ko ndamukunda
umva cyo kibije ko
aho numviye rero ko bagomba bagira ubugeni natiye yemwe n'ukuri bica biranyankira gose ngira nkako nihangana yego nca mfundikanya kijya kinyoma ngo ndabyice
Ibyo ntibibaho. Nubu ari karabeshanya kuba. Ari karabesha frere. Kuva rusange hose dukundana na Mariza katacu wigeze uvuga wewe.
Umve nani tiri. None sinababwiye ko namukunda nkabura kuko ndabivuga.
Monsieur l'officier. Oui. Ivyo ni ibinyoma. Hari ikintu ari karahisha. Hari ikintu.
Yego. Certainement. Umviriza. Birumvikana ko ari karabeshe. Kandi birumvikana cyane.
Yego.
Umviriza rero sho. Sivyo. Chonduranyo.
Yego ndahumva.
Kwanse kuvugwa gutumye. Aba nibitahire. Bategura urubanza kwa. Hama na urahagaritswe.
Urakoze
nyakuba.
Urakoze nyakuba.
Yego.
Urakoze
nyakuba. Urahagaritswe. Unyene cyungira gasho.
Urakoze nyakuba.
Mbeshe hafu ndere ko mbona winobora ukiyuce
gashane tera mazi
yewe oshaura ro kiyuce si otko twagashiye shambiro kandi impunzi
ako na nawo bagangaza atawungira nje sinopoga no no changuma chafu nuko
Asha, urahazi ko tunzi nagiye funde. Aho sanga wigira kwiraye Asha nati ya wawe. Hanyuma ngo nokwitera amazi bisanzwe.
Kashareka. Nadiye nyine sinzi ko tusubira no kumvugisha.
Eh?
Kareka.
Za kweri? Ikobera kiga wa muhungu we.
Eh? Kashareka.
Imbere Asha mwapfuye iki?
Byanatiye nyine wewe ubishobora.
Ndazi.
Kugomba kwigira umwera ndakiringa hakuyisi.
Nureka yebwe. Ukimuho icho. Washano bawihiririwe. Wikunda bya numwera.
Ahera ntutarangutsa.
Eh,
datanje ngo monacho nakoze ngo nteshe bitwe wa munsi yari karatoteza nora.
None gafunde.
Yego.
Nuko nyine byagenze. Bitwe yaratutse nora urinumira. None hongo ya muhora iki?
Basi vya bitwiwe ntubitse
ndazi
iyabonye abanyabuko koze kwacarungurikwa bimo yamavuga ngo bagomba kudutera
none none mu badutera ubuje nanora ngo arimo he uri hujya wetwa mwipfuna bwishwa
urumba nora yaradane nadi yakunda basanga bitwi ngo
aho
abonye nora akira meredeza nk'agace kabonye umuswe
urumba
atangura kumutuka
Yego hewe erika bwa bundi bitu yarasadze eh arapfa kwa duka umuntu akamutuka uko nyene
cyane nuko mukubite yagira mukubite batacha bagere
ntumbari
n'ukuri kose yamuhora ngo yaje kudoriya ngo habazoca mukudutera
noneho gafunderi uho wari hehe aho yagira ivyo byose ntube warampira
umve rero gurumere nka nadi uja kanisuka mu bitanda
bitanda aho nta soni gafunde waragiye ngahura rorera ariko aratuka umuntu kandi nzikari kamuhora ubusa
oya reka reka we bya bitwo kisukamwo ndoje ko kumusha mushwa
kora ngaho nta soni oya umuntu kizira kumutuka ariko nikizira kumubwiza ukuri
reka ntabara nabwe murashikutse
dushikutse iki
none ko yaramututse gusa atamukubise hari cyo yaraba
uti kigafunde
nuko
igerageza gushira mu kibanza cyanora nawe aho nka wewe umuntu yokwaduka akagutuka aguhora kuri umunyarusangi gusa wanatekwa kukukanura amaso nda
nawe
wowe kugira wewe
umengo niwe byashikiye
Nuri kita shikiye sumuntu nkanje.
Ora kanje.
Ereka funde ico mu yacucu. Bitwa giyaragira ibintu nk'ivyo tugahora nitumukibure. Eh azoca rendegera. Eh hanyuma no kugukutamira zo mukubita. Ibyo bimenye.
Nawe mengo ndatebaga inama na nati.
Gitengendo yabitwisiyo. Mbeni kubera iki ibi byose yamagomba kuvyeka ku banyabuko.
Oya mugo nawe ntumvuge kobera. Ushatse tuje ngo turarambe ngo ntangoranize
ari ngo yasivyo mvutse
nokuri
ariko tutaravye neza muri ibi bihe turimo vyubwoba bitwa arashobora kwikika mukiza akadukoresha ivyashaka byose kuri ivyo turakwiye kuraba neza ntiduhindwe
Mbe basha nkubu kinyota rumuguye hehe amazi yubugari ko abiza taraza urabona ngabasha kumenda ngo ni nari tarazanye oya ndeka ndeka nibiki
uri ngaho
ndi ngahanye
ndomoga waje wakinyota.
Mvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuv zanyifu ugacuhera yo ganuze
oya
oyi byo si
banzu nkomera mashi
yiki
mbayi wa mbere mu higano
mubiki
ndabasize bose mwishwanje
komereza ko gafuni icumbire aba mwari ko murasiganwa nabo ganuze bagango ni bahandi
Nibabonye niyo nshi.
Nibandi nu.
Murabona? Nguruse nk'umwami.
Viva. Basha.
Baze basubire.
Ahubwo umusazi nakurungitse gusuma ucuza mu mahiganwa yo gusiganwa kantuze.
Umvuo nawe.
Oya re.
Ahubwo iyo banze ukambaza uti wari kusiganwa nani.
None sinakubajije nuwubwire. Mereza iryo funi icumbira amazi atarakama.
Akira cumbesha ahubukesheje ubunyarutsi bwa kinyota.
We. Nama yarahe naguhaye.
Aha ndabwite mu isoko ntayakoramwo.
Uti kira kinyota.
Basha. Umugabo araho. Yarabwanze.
Ego.
Ngira nuba araciruka ndondera.
Ubu bufu nubwo wivye gakinyo. Mukamuri kigongwe.
Urumva. Yari ko arapima. Apimira umuntu.
Ego.
Mengera neza ahejeje kubutekera.
Hanyuma.
Ndabonye akura niruka.
Sa?
Bazuri ndira sindaheza kubalira. Nabonye ndabusimbanye.
Hanyuma.
Anyiruka ko.
Hanyuma na.
Baba polisi bashunga isoko. Bagomba kera rimwe.
Bose bari.
Baba yeso ko bose.
Bakujinyu.
Bose dogira niyo nga bose biruka ku mugabo umwe. Basha.
Ayo. Nije
we kinyota.
Ngomba
ndabereke rero jewe. Ubwo rwo bw'ikirenge.
Wachi ukora ikiganuze.
Ntashije mu gitese. Mukunyero ka darushingerege.
Okay. Eka kabi karat ko ngwa nga keza na ka haru. Ewe. Yo.
Ewe. Yo. Na hirutse.
Eh?
Bo se nda beno urira. Eh, na hindo kiri nyuma nkabona. Ari.
Wa basize. Yo.
Ngasubira rero nkongeze gito.
Umviriza rako kinyota ndakubwira yahindutse. Akirusubizi yukuye. Umvise?
Eh?
Ego. Umviriza. Eh, subizayo. Ntabwo ufubwa ubwibano ncubaje karakara.
Ahubwo uri kijuju.
Ikijuju ni wewe wagiye kwiba.
Ba uvuga ngo n'ubwibano.
None se ubivuze.
Niwumvise ko nirusa nk'abasiga bose. Ntabukoreye.
Kare
bwo ntabwenge.
Mbehoho amahera wari wajanye gusuma. Wayashize hehe?
Wandi watumye ubufu. Ngubwo rero cumba. Ikindiro ndani.
Mbehoho. Aho rero wibaze ko ntumva kumota inzoga. Ya mahera wayanywesheje amayoga usutora umugambi wo kujya kuriba ibyabandi oya
vuga
uhere iki mvuga buke nabivuga
none ugira ubyene n'abahita bose
none none wengeri
bya yo
iki nibiki ndagiye nibikusumura
nziza n'abantu bahanze
kabu umva
yo mayi nkawara bashikiriye
none kujugumira ni watsinza amahiganwa Soho kurabi byari byo no.
Oya karakara. Ugara ningoga ntiba ibinze.
Oya itaba, itaba.
Mbe basabamenye guti yo narengeye. Ugara we karakara.
Yewaka, nega zibera bwa mundi nawe ngaha mu isoko.
Yeah. Eh, kosha nari nasho yakatoke karaho ndabe ko noronko ndofaranga togurwa ko.
Eh.
Amahoro.
Amahoro neza.
Amahoro
tsi.
Imyaka myinshi.
Yego basi.
Wahume ngo niho gishika?
Eh, niho gishika ubunyenehe we byangoye.
Yego.
Urumva? Navyukiye ku ikomine. Twarufise kanama kabakuru imitumba.
Oya nivyo?
Yego.
Yego.
Sinzi rero ko nivyo suma mpava ndabiro.
Wobibona?
Yego azindutse. Abone yagafika ariho
gato. Emwe. Zerutuye. Sife gusuronde.
Emwe no banda karashe.
Ariko shaka. Ndumva ugomba uje kwigira neza tuti yawe.
Erega azibera nkuje umuntu agacisha mwe. Yego. Urumva nyaku. Sinzi mubangange muri yagafika ikiro beke. Aha ndaraba nje sinoga koze umukubi data wa.
Oya nivyo hono. Kujya karobeke nubesha. Kamanuswa kaboga.
Yego. Eh. Njero gadzibera ndakubarira. Kujya na twacya twigira mu nkuru. Ubona ndakubonye na yenda gukeneye.
Yego nuko utono uhishije akagwa.
Ewe wa.
Uno musirikare.
Ugwagwa gubuhe we ruribonera. ahubwo nagomba zo ntize zamfutano zawe hewe zimporujana ku rubanze
hewe
natwaturato twawe
ntabara katete tujya zarahi
ayira fakuma genzo vyimenyera ego
yemwe kandaje kurate
ego nokuri kose tubukotse
ego none ufisa kabande
peka wandi bizi ko mariza wa mukobwa wa muco ega mutagira ubugeni nyako aha rero ni genzo henekeza muco nanje nje gupinda mu muji jehokuki
ariko katete yumva uruba kandi kuri kwimana uruba ukandakanene
kubera iki gatsibe none sinzoje ndigarukana gatsibera ugira nzo zisigayo
utijewe zibera ndagutise imvutano zanje uzijane mu rwanza ko muhungu wa mafoto
yego ka mungu wanje
ego nokuri kwimana urambariye
none hari ico gatsibe
imuzu zanje ndizikaje guhumanira mu rwanza kurya mu gesera ho murengero muri mafoto
zibera zibera
twara gatwara ka
zibera zibera ubgaho ntaso ni gatsibe
Isoni ziki ndakubwira batagira isoni ndabakubwira batagira isoni ni muco ndamurisho bagombe bashora umwana wabo kumacuniro kandi bamubona nawe mukajaga aho muraherekeje werekeza nawe
none gazibera
ego mama murabage muri umugeni mubashimire ko batumaze bigeye imimwe muto famuri bigugu muzocugenge cyane
umviriza azibera ndakubwira ivyo bintu byo kuguma muzinga mitswe n'amacako
biryo bambaje simureshe
urakwiye kubivamo tugatera intambwe tuje imbere tugashigikira nyabo nabo bana bacu bariko barabirengera
le listing des communications sur le PDA de John Allen
et ça donne quoi ça donne pas ce que
oui pas toi galiki film ndakubwira
iki kiganze nibiki nibiki kunje umuti
ndagufitiye inkuru ishushe itarakuza amaguru hasi yo filme mama
babagiye amanota kwishure
oya sivyo kwishure mama
none nibiki
ho ibaze mama bamungu chondo bamugunduye
batwa imana ishimwe yo c'est pas vrai
ya byemeye ko marite yamubeshiye
reka kumbwira
ariko
oya ngira sinabyumvise neza nsubiriramo uti chondo yagize iki
umve mama yavyemere wenyene ko yabeshe
umugesera haratwiko twikira yo ubu rero umugenyi ashora kuba sans problème
ukuri kwamye
uri siyo gali
wi nibyo rero no muri ta civile bachi bahuruhusha ngo bigire mariage yabo
yo imana ishimwe n'ukuri yo he ubwo rero hinge mpamagare papa wawe hinge mpamagare so ndamubwira gakuru keza
ari gaha papa none
ye
papa papa papa
yo imana
ishimwe mbe unamaki unuvugwa mu rubarenze
Sha nagakuru keza Brene.
Eh.
Alice nakubwiye.
Papa.
Habaye iki?
Papa gutubwira inkuru nziza papa.
Ibaze papa Alice.
Kandi tugurira ifanga.
Habaye iki?
Wa muhungu umwe ari yabeshe bamariza.
Eh.
Oh yafashwe.
Eh papa nivyo.
Sha.
Yafashwe.
Yafashwe.
Amufashwe.
Yafashwe.
Bash mbe kumengo ntuvyemera.
Kugwa mama ye papa.
Eh.
Urate barumemera kugwa ko rurabesha.
Eh.
Maria je yatena amariza rero uyizo batacanira.
Bash.
Ndagiye
mu munsi ntabankenye.
Ivyo bintu ari kwihegarisa. Urishire ko ari ivyo.
Eh. Eh. Kumengo ntuvyemera papa Alice. Ahubwo tugurira ifana. Tuguri fana n'ukuri mana je uyo ntabankenye uno munsi nagira umunsi mukuru
banza mumbwire ko ari byo kwanze
umveye
yimpe papa yemwe nibyo papa je woni Thierry yabinyibwiriye twahuye bavuye muri eta civile
eh
basha chondo ngo bakiye barusigana ku police ubugwa maze kokinji
ijambwa chondo nacho yobo
murabona
nibaza nisha turi gatubuce kumazi
ego
ego bash
umukozi ni hari
bash naninda mutumye aho ku boutique mugabo ntateba nibatuzanire tiri na mariza tubara
ryohewe
yo bari mu gusarabasha
umuhembe araho ngo nicyonera maramaye nengivye abigira arondera ikinyambwa
nyine ibaze
kirofa bas
kirofa
reka banze rya gasho n'imitsi na mike hoho niho yo kusubirako
yego
oya oya bo nitugarukira nga ntegereza kujya kuri police ndabe ko bamuhanye bya sawa sawa ego
papa kuba nawe je byakuwa wajembeka
sana
nuka hiseri kureka kumwa batavima atwikira ubanza nkakujya ari
yamba bagicana
nawe tubabaza no kujya muhungu yari yakoza makosa ah alisa ubu rero no gusubira gushuha marembo akazi karubutse
ariko rero ibyo mushuha byose nyako ya sare ya reception ari namaze kwisubiza
sa
namaze kwisubiza
yo wacu bisubiza ka papa Alice
none ko mari yaje bari bayihagaritse bagoma nkengira gute bace bayabandi bari bayikeneye
mana yanje
none ga mama bizo cyabigenda gute
Chari gikino muri kirukuri Muzokoma muri kurikira kuri radio ijwi rya Amerika imisi yose gatanu kubisa 12 n'iminota 10 z'umugoroba muri kirukuri ni gikino mutegurwa na Benevolentia